ndabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi ni umunsi wa mbere nashaka gutangura gushimira abantu mu nsengera mudusengera ikipe kanguka by'ukuri ndagenabwire yuko nshobora kuronka amajambo uvuga iminsi yose avuye kuri ndiho atabantu bagusengera nibishoboka kuko hari mpemu nyinshi zishaka kuzibira ariko nimba bishoboka yuko shobora kwigisha iminsi yose ni kubera hari abantu inyuma basengera ndashimira yuko kusengera ndabateri ntege ndavuga nka Paulo mwanyifizo 6:19 Ephesians 6:19 aho Paulo avuga ati nimusengere kugira igihe cyose nuguru yakanwa mvuge nshize amanga atabwoba mvuge amabanga y'ubutumwa bwiza le mystère de l'évangile ndavyo noshobora ntafise abantu musengera nkuko ndabivuga mudusengere twese muri ekipe yakanguka kandi musengera aba partenaire bakanguka badushigikira batuma ibintu byose bikora buno munsi biba kubera ndiho yakomeza ku mitima yabo bakumvira bagashigikira rero turafashanya muradusengera nako turabasengera kandi imigambi y'Imana muri kanguka izoshika yose biciye mu masengesho yabera reka rero dusubire kuvuga kuri devise ya kanguka nuvuga ikivuko cha kanguka nukuvuga kwemera ubushake bw'Imana niyo butandukanye n'ubw'iwacu gusenga iminsi yose nuko kizira kwidodomba ahubwo dukwiye gushima muri byose nkuko mubizi rero namavuga kimwe muri ibyo bitatu kuwa mbere namavuga kimwe muri ibyo bitatu uno munsi nshaka kuvuga icyo cya mbere tuvuga kwemera ubushake bw'Imana niyo butandukanye kanye n'ubw'iwacu kwemera ivyo Imana ivuga umuntu wese aruva yuko ari vyiza kwemera ivyo Imana ivuze kuko Imana izi ibikwiye kudusumba ariko nagenda babwire yuko nubwo tuzi ko Imana izi ibikwiye ku buzima bwacu kenshi twama dushaka ko Imana ikora ivyo twebwe dushaka ari mu mutima wacu uruhande rwacu dushaka ko Imana ishitsa intumbero rero ino nyigisho yo kuwa mbere kenshi kanguka dushaka tugera ahantu tumeneka mu mitima tugaca bugufi tukabwira tuti Imana wewe urabizi vyose je nafise ivyo niyumvira ariko wewe urazi gisumba urazi bikwiye urabona aho ntabona urashikaho nashika ibyo uvuga byose byamari byiza niyo utabitahura naga ndababwire yuko rimwe na rimwe Imana izobabwira ibintu wowe udatahura izoshaka ko umukora ibintu wowe mudatahura ijambo ry'Imana rikakubwira gukora ibyo wewe wumva kamera yawe idashaka byarashikiye Petero muri Luka 5:5 muze gusoma kuva ku murongo wa mbere gushoka kwa 5 Luke 5:1-5 Yesu yarashitse hanyuma acaja mu bwato bwa Petero naga ndababwire yuko Petero yari yamaze ijoro ryose ariko ara roba yabuze nifi nimwe mwijoro niwo mwanya mwiza mwijoro niwo mwanya mwiza wo kuroba kuko bakoresha amatara ifizi yaziza zikegera amatara umuco ariko iyo joro ryose yari yabuze mu gitondo rero Yesu asanga bakwa roza insenga le file bakwa razoza kuko babuze ariko umurongo wa 4 Yesu abwira Simoni ariwe Petero ati genda hagati mu mazi hamutere urusenga utere file yawe kugira urobe umurongo wa 5 niho nakunze cyane wanyigishije Simoni aramwishura ati twakoze ijoro ryose atakintu na kimwe turonka sinzi ko muvyumva yakoba kumwereka ati ivyo uko uravuga Yesu ntibirengana mu bwenge bwanje ko ntivyumvikana ukuntu nawe namaze ijoro ryose taronka ifi imwe ariko ukambwira ngo ngende hari izuba ku murango vyovahe ayo mafi yovahe nkuko nawe ushobora kuri muri situation ushobora kumva aho Imana ihagaze kumva ati nibishoboka ikakubwira ati kora ibi kuba nibishoboka ntivyumvikana ariko ugeze ahantu ukavuga uti nimba ari ivyo Imana ivuze nivyo Petero rero nje byamushikiye aravuga ati twakoze ijoro ryose murongo wa 5 muze kwasoma neza twakoze ijoro ryose ataki na kimwe turonka ariko avuga ngo me sur ta parole je jeterai le filet mukirundi bisigura ngo ariko kweri jambo ryawe ndabikora Petero aciye abikora acatera urusenga file arutera mu mazi hanyuma hacaza ifi nyinshi cyane gushaka urusenga rushaka gutabuka file ishaka gutabuka kweri ki Petero yarubashe atanavyemera binyuranywe n'ubushake bwiwe binyuranywe n'ubwenge bwiwe hari ibintu urushaho gukora binyuranye n'ubwenge bwawe cyangwa udashaka ariko nimba ndiho yabishatse nimba ndiho yavuze ngo ni byiza ukwiye kwemera ko ari byiza ukabikora ubitahura utabitahura niba barakugera ngaho bizogorana cyane ko widodomba kuko bitabaye uzoshimira ndiho ibaye ushimire ndiho ugume mu mashimwe no gusenga utidodomba kuko wemeye ubushake bwiwe tugeze mu mwanya w'inyigisho tumaze kwezi n'igizi itatu cette semaine tuko turiga kuvyerekeye igitabo citanguriro Livre de la Genèse nababye yuko tutariko turihuta byukuri narumvise yuko uko ndumva ndongowe ntitwihute hari gihe usanga umuntu ko arihuta ariko ndashaka yuko abanyonyi bakanguka dushobora gusoma Bibiliya tukumva ico ndiho ariko atwigisha mu ijambo giwe Rero nje gituma ngerageza kutiruka ndabasaba musome nkuna nabasabye ko musome ishica 12 13 14 kugira mushoye kumva ibyo tuko turiga ariko vyukuri kanguka yiheze ufata umwanya usubira usome chapitre imwe cyangwa ice kimwe ntifata umwanya mwinshi ariko nibaza yuko umaze kumva ibyo twavuze nko ku gatano ugasura gusoma 12 biragufasha gutahura gusumba kare kuko arabambere ngo igiye ko arasoma bibiliya barasinzira ariko igisinzira nuko bikoreje mu muto gusa ariko mpwemu itace ikurakira ariko ijambo ry'Imana bibi Biblia harimo ubutunzi kwe kuguruka amaso y'impwemo amaso y'umutima ugatahura ico mpwemo y'Imana ashaka kukwigisha kwa gatano twarangije ko turavuga ivyekeye Abraham mwene Imana yamubwiye ngo ave mu kihugu derimwo ave no mu nzu kwase numva nshaka kwisoma gato ya gato bitahure neza ndashatse kwerekana yuko Imana musoye ave mu nzu yase kugira ave musi y'uburongozi ave musi y'ikintu cyose kije kumubuza kuja mu muhamagaro wiwe hari ibintu byinshi bishobora kuza kuja mu muhamagaro abantu bashobora kubuza kuja muhamagaro hari igihe usanga umuntu w'umuryango akubujije kuja muhamagaro umuvyeyi akubujije kuja muhamagaro umuvukana akubujije kuja muhamagaro ivyo na Yesu yabivuze tugiye gusoma muri Matayo 10:37 Matthieu 10:37 Yesu yaravuga ati uzokunda se wiwe canke nyina wiwe gusumba ngo nakuye kwitwa umwigishwa wanje ivyo yabivuze canke uzokunda umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe gusumba Yesu uvuga yuko ari ugukunda umuryango wawe ni vyiza gukunda umuvyeyi wawe ni vyiza gukunda umugore wawe umugabo wawe ni vyiza ariko nshaka muve yuko ndiho akwiye kuza imbere yabo bose meje kuvuga kuko niwe ukwiye kumvira niwe yakuremye niwe azogubugingo budashira nico kintu nakunze ngaho ikindi nakunze nabivuze ku bantu bari bashasha narakunze ngene Abraham Imana yamubwiye ngo nzokwereka yabanje kumvira atarabona yaja hanyuma abaze kumvira Imana yamwereka igihugu yamwemereye yamubwiye yuko izomuha ico gihugu n'uruvyaro gwiwe Kandi ivyo vyarabaye ati imyaka 400 nuno musi abana muri Israel uruvyaro rwa Abraham barafise ico gihugu Imana yamwemereye kwa gatano rero narangije ndabwira ati iyo haje isezerano ibintu vyiza yamubwiye ni vyiza abazoguhezagira abazohezagirwa abazokuvuma abazovumwa yamubwiye ibintu vyiza cyane ariko murongo w'icumi turasubira mu bitanguro 12 murongo w'icumi Genesis chapitre 12 verset 10 murongo w'icumi haci haza kigeragezo haci haza amapfa iyo infamine dans le pays haci haza amapfa mu gihugu Abraham descendit en Égypte acara hunga amapfa agenda muri Egiputa puri séjourner agenda kubayo car la famine était grande dans le pays kwera hariho amapfa muri ico gihugu agenda abwire Abraham yagiye kubera amapfa Na mana yamubwiye ubwa mbere Imana yamubwiye ati vanga ugende mubwiye ndakwereka ariko kugera muri Egiputa si Imana yamubwiye yabwiwe n'ikintu citwa amapfa kuko no munsi ari ama decision dufata kubera ibibazo tukakora ibintu kubera ibibazo tutabajije Imana cyo kintu kuye kwiganga ivyo ukora vyose nubwo uwumva ko umerewe nabi nubwo ubona ko bigoye banzu bazimana ivyo ukora nufwe kugenda tabajije Imana Abraham niyo kosa rya mbere yakoze aha byo tugira twiganga Abraham turamuzi umuntu ni kigereranyo cy'umuntu ni sekuru w'ukwizera le père de la foi turamwemera cyane ariko nagira nabereke yuko Abraham yari umuntu w'Imana ariko yari umuntu w'inyama n'amaraso nka wewe na jewe Bibiliya ivuga ngo Elia yari umuntu nkatwe ruvuga yuko tubonye Abraham rero sumo marayika Abraham yaraza amakarite menshi afite ibintu byiza byinshi ariko yarafise n'amadefo nk'umwana w'umuntu hari ibintu bitagenda neza nka we yashogeregezwa akajya mu ntege nke nka jewe ibi rero jewe biranyereka yuko nimba Abraham yaragiye mu ntege nke nawe yashobora kuba mu ntege nke na jewe yashobora kuba mu ntege nke reka turabe rero intege nke Abraham yagize intege nke yagize cyangwa faiblesse yagize ya mbere n'ukugenda muri Egiputa kwera amapfa yarakwiye kubaza Imana agasenga Mana ushaka njehe nuko ari amapfa nkoriki yagarabwira yuko mu mapfa urashobora kubaho Elia yarabayeho mu mapfa atamvurigwa iyo tubona mu bami ba mbere 17 yarabayeho atunzwe n'ibikona atunzwe n'umupakazi kandi ntiyigeze asonza ntiyigeze anyoterwa kwera yekurikiye ijwi ry'Imana Abraham nawe hakubaza Imana yaciye akurikira amapfa acagenda muri Egiputa reka rero ejo nzobereka ivyakurikiye muri Egiputa ibigeragezo byanatumye agwa no mucaha cyubeshe bivuze ko muba murahasoma ejo tuzurabanga nawe nyene yashobora kugwa mucaha cacubeshi kubera ubwoba no gutinya ubuzima bwiwe. Umuntu wese ari kigerageza geramwo akaja mu ntege nke, ariko tukwiye kumwigira ko tumwigire ko tumenye ko ikintu ca mbere dukwiye gukora ni ukumvira ijwi ry'Imana, kumva aho Imana ihagaze. Ejo zo yandanya ndiho abazigama.